Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Tifoide benshi bakunze kwita malaria yo mumara ni indwara itegwa n'ubucafu buri mu byo twihereza. Iyo nayo itangurira mu mara ikagenda irakwiragira mu mubiri biciye mu maraso. Ivyo biba mu kiringo cy'iminsi 15 imbere yuko yibonekeza. Umugwayi wayo aragira ubushuhe ku bipimo biva ku 39 mbere bigashika kuri 40 degrees Celsius. Vyongeye aracika intege kuzurinda n'ugucibwamo agacibwamo nk'uko inkuru zitangwa n'abaganga zibitumenyesha. Tifoide benshi bakunze kwita malaria yo mu mara ikunda kwibonekeza mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mugabane wa Afrika, Aziya hamwe na Amerika y'Amajyepfo. Ku miliyoni zishika 21 z'abafatwa n'iyo ndwara, 216,000 irabahitana nk'uko icegeranyo cishirahamwe OMS gitaho amagara y'abantu ku isi cyaverekanye mu mwaka 2008. Amakuru dukura hirya no hino atumenyesha ko Uburundi cyo kimwe n'ibihugu bihana imbibe bidasigara inyuma mu bibangamiwe n'iyo ndwara. Imvo nyamukuru ni uko batari bake mu banyagihugu bitura amavuriro batevye muri icyo gihe. Amahirwe y'ukurokora ubuzima aba make ku bice biri hagati ya 10% na 16% nk'uko ubushakashatsi bijanye n'amagara y'abantu ubyemeza. Tumenyeshe ko indwara ya tifoide bakunze kwita malaria yo mu mara iri mu rutonde rw'indwara ziterwa n'isuku rike, aho twovuga indwara ya korera beri inzoka zo mu nda nk'uko abajejwe iby'ubuvuzi babyemeza. Indwara ya tifoide benshi bakunze kwita malaria yo mu mara irandukira, ivyo bigaca mu gukoresha ibikoresho by'uwayigwaye mu gihe bitabanje kugirirwa isuku. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ivyerekeye indwara ya tifoide benshi bakunze kwita malaria yo mu mara. Alain Yves Irankunda nije muri kumwe kuri mikro kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanukira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye gwo muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati indwara ya tifoide benshi bakunze kwita malaria yo mu mara muyizi kwiki ngizi inyishu zago
kenshi cyugira ibintu byo kugira aribwa munda
bambwiye kwiyo ari malaria nyinshi ari urugero runini ya cane kwa malaria.
Ndashaka kuyikirira muhira impangira impaka kujya kwa muganga.
Haraho umene ku mutwe cyane kwagira imisonga mu mutwe.
Ubabara mu nda no gutafungura neza.
Cyo ndayizi ko nuko batubwira ko ari ingwara ifatira mu ruru.
Bavuga ngo ifata nka malaria ngo ibimenyetso ni nk'ibya malaria.
Abantu bagiye kwa muganga kenshi bakifatisha amaraso ya malaria, babuze iyo malaria, tubabwira ngo bapime tifoide.
Uyigwaye ugumuribwa mu rusogi kizoshuja kwa muganga.
Ni ngwara yica n'ingoga utirukiye kwa muganga ngo uyivuze cyangwa wipimishe urabe ukuntu urwaye.
Hari ubwo bavuga ati ifatira mu nsogi.
Arashobora kugira umucanwa ufite n'isano na malaria kandi urya mucanwa niwe ushobora kumunyarutsa kumwica.
Ubukene bw'amazi meza mu burere bumwe bumwe ni imwe mu mvo nyamukuru ituma indwara ya malaria yo mu mara yiyongera. Kukaba nkako ahatari harangwa isuku rike. umuco w'abanyagihugu ugeramiwe gusumba iyindi n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 15 nk'uko vyibonekeje mu matohoza yakozwe ku bihugu 5 byo muri Aziya. Imvo nuko baba bagendagenda ahari amazi atosekaye cyo kimwe n'ibibanza birangwamwo isukurike. Uko ibintu biri vyunyura ibitigiri vy'impfu z'abana cyane cyane mu turere tugeramirwa n'imyuzurira nk'uko amatohoza yavyerekanye. Ukutivuza hakiri kare ni intambamyi ituma ibitigiri vy'abagwayi ba malaria yo mu mara bidasiba kwiyongera. Insiguro nuko abanyagihugu badatahura mu buryo bwihuta uko iyo ngwara ifata. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara ya tifoide ariyo benshi bita malaria yo mu mara, tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagire ku bitaro bikuru vy'intara ya Rutana. Joseline, ijambo ni gwawe.
Urakoze Alain Yves ku mijambo. Kudatahura ibimenyetso vy'indwara ya tifoide bakunze kwita malaria yo mu mara ku bayigwaye biribonekeza mu ntara ya Rutana. Ahandi muri kimwe mu byumba bitatu bihariwe abagwayi ba malaria ku bitaro byo mu Rutana. Imbere y'uko bashika kwa muganga, bamwe muri bo bitiranye ibimenyetso byayo n'ivy'indwara ya gahiri. Iyo ikaba imvo y'uko Yuditagera Imana yamaze iminsi agwarije ikibondo ciwe imuhira. Ukugendera mu bintazi n'imvo ituma batitaho bikwiye indwara ya tifoide bakunze kwita malaria yo mu mara. Abanyagihugu bayigwaye cyo kimwe n'abaganga bemeza ko babanze kunywa imiti itari yo imbere y'uko bitura muganga. Ingaruka ni ugusinzikara kwa cyane uko iminsi igenda. Natoria Niragira ava ku mutumba Bugiga yabanje gufata imiti y'inzoka. Ibyo byatumye umuganga amugumiza mu bitaro ikiringo cindwe zibiri zose. Muri rusangi abagwayi ba malaria yo mu mara barakigwa kwa muganga ku giciro gito iyo bafisi karate yo kwivuriza ko. Abanyagihugu basaba ko ubufashwe giturumbuka yo kwakigwa nawe nyene kuko bitaba byoroshe kuronka amafaranga. Twumvirize Space Ntiranyibagira umufasoni yaragwariye ku bitaro byo mu Rutana.
Urabona umuntu afatwa giturumbuka agacha afata akagenda kugura kajya gatasi k'ibihumbi 3 haraho keshi baca banka kuko kuvurirako ngo mpaka kamare ngo amezi 3.
Tumenyeshe ko abatari bake mu banyagihugu bibuka kugura ikarate yo kwivuriza ko iya magara bakitse. Abaganga bahanura abanyagihugu kwama bayifise no mu gihe batagwaye. Tumenyeshe ko wamaze gushika ku ivuriro yarembye atabarizwa kugira ngo ruseha baniha imushikane hakiri kare ku bitaro bikuru biri ku mugwa mukuru w'intara. Naho biri uko ugushikira ibitaro bikuru by'intara ntivyama byoroshe na cane cane kubaba mu mitumba ya kure. Twumvirize Petronia Chimaye avuka muri zone Ngoma komine Musongati.
Umwijoro bishitse ntibishe ushoboka kuca wija kwivuza n'ingoga urindira ngo hace kugira ngo uronke ningene uronka gatege gushika ku ibarabara.
Ubukene bw'amazi meza buri mu bituma indwara ya tifoide bakunze kwita malaria mu mara yibonekeza. Twasanze ko abanyagihugu batari bake bo mu makomine agize intara ya Rutana bacikora kuyatemba mu migezi canke yazanana n'imvura batega mu binogo bimvye. Inkuru dukura muri iyo ntara zimenyesha ko umwitwarariko wo kuyateka imbere y'uko bayakoresha atari mwinshi mu miryango. Naho biri uko bamwe mu banyagihugu baragira kigoro ko kugira isuku kubw'inyigisho baronswa. Jenita Shimirimana yemeza ko asigaye yitwararika isuku ku gutegura imfungurwa cyo kimwe n'irya amazi yo kunywa. Abanyagihugu babona ko igikorwa cy'abaremesha kiyago gishobora gutuma indwara zigenda ziragabanuka mu miryango. Twumviriza Salvatore Ntihabose wo muri zone Bukemba komine Bukemba mu ntara ya Rutana.
Ahantu hari inama muri mesha kiyago yama yahashitse kama yatanze nkisekeza yo guhimiriza ibintu by'isuku kugira ngo indwara zigabanuke.
Ugufata imiti batabanje gusuzumwa bishobora kugira ingaruka mbi amagara y'abantu. Akarorero ni indwara zifatira mu mafigo nk'uko muganga jeje intara y'ubuvuzi ya Rutana Irere Ndayisaba abimenyesha. Ibimenyetso byayo byomenyeshwa kubaza ku mavuriro kugira ngo ntibashishikare kuyifata minenegwe. Zogabanya ijuragirika ry'abagwayi mu kuyivuza. Ukwijukira iterambere mu gushira amabombo no kubungabunga ayari ahasanzwe byo kunganira mu gutuza indwara zitegwa n'isukurike. Abanyagihugu basaba ko amavuriro mato mato yoronswa ibikoresho bituma haba ibipimo by'indwara ya malaria yo mumara. Twumvirize Oliver Nibaruta twamusanze ku bitaro byo mu Rutana.
Turaza nk'ino mu Rutana canke tukaje sosumo ariko ku maspaseri wacu ibyo bipimo namba ntibihari kugira badukingire bo kwiragiza ibipimo ku maspaseri yose kugira ngo tube turisuzuma tutaragera kurere cyane.
Abaganga basigura ko urwaye malaria isanzwe akongeraga pimwa malaria yo mumara ashobora gufatira mu gihe kimwe imiti izo ngwara zompi ariko akisunga urugero ahawe na muganga.
Inkuru dukura Igihugu cha Ghana zitumenyesha yuko intererano y'ibice bitanu iva mu miryango yunganira mu kubungabunga amabombo rusangi. Ivyo vyatumye indwara zifatira mu mara zigabanuka mu burere yakwiragijwemo ku bice 75 kwijana. Ukugwanya indwara ya malaria yo mu mara koca mu nyigisho zohabwa abanyagihugu. Izo nazo zoshimikira kuguhindura inyifato mu mibereho mu bijanye n'isuku ribereye mu rugo. Ikitosigara inyuma ni kujijura abana no kubatahuza akamaro ko kuyivuza igihe cyose biyumvamwo ibimenyetso byayo. Amakomite agizwe n'abahurikiye mu kibano kimwe yoshingwa hirya no hino. Ivyo bizofasha nko gutabariza hakiri kare uburemvye kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara ya tifoide benshi bakunze kwita malaria yo mu mara. Tega matwi ikiyago twagiriraniye na muganga ajejwe intara y'ubuvuzi ya Rutana Irere Ndayisaba aganira na mugenzanje Josine Nduwayo.
Muganga Ndayisaba Irere ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Mu karere murongoye haravuga ko ho bariho indwara ya malaria yo mu mara. Byukuri nibyo canke abanyagihugu baravyitiranye?
Iyo ndwara irahari mugabo haraho biyumvira ko ariyo atariyo.
Nk'utabizi gutandukaniye kuki?
Biyemetse byose mubona vya malaria dusanzwe tuzi ikongera gatya no gucibwamo. Ni indwara ica mu bintu vy'ubucafu nkaheshi mu Burundi isuku ntiturarifata nka nkama mu byo dufungura n'ibyo dufunguriramwo.
Nk'iyo hateye korera baravuga ati hari bibikenye mu banyagihugu byatuma bashobora kugira iryo suku ngahari kibuze
muri commune cyacane zo mu bya kumoso ahantu usanga dukenya amazi
bifata umwanya ngari kugira ngo ntasinzi kare cyangwa hasiga ubuzima.
Bakunda kwandika imiti ugasanga bafata imiti nka ku minsi ishika nka 10 mugaho he nabarenza ngaho bivana ukuntu ingwara ibikazi
bega birashika ko umuntu agwara iyo malaria mu mara n'irya malaria yindi bikamufatira rimwe
umuntu ashaka kwigwara rimwe rero nico gituma nubundi tuhimiriza ko umuntu aje kwa muganga kugira ngo babone ikiriho kiramusinzikazi carico
kuba ariko baratwumbiriza kumbure akagohe wabavunira
ubone abantu bake bivuza ku birometero birenga 10 rero mpanura abantu bose bo mu ntara rutaneka mbere ngira n'abarundi bose ko umuntu agwaye yoja kwa muganga akareka kwiha imiti kuko imiti ni myiza mugabe yashobora kuba na mibi ugasangira muteye izindi ngorane.
Muganga ndagushimiye
murakoze namwe kuza kutubaza no makuru gira mushikirize abenege kugira bafate izindi mpanuro nkamwe.
Arakoze Josine kuri ayo matwi nayo matohoza adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza karirimbo kaduhanura kwitaho isuku rifatiye ku mazi. Kura mu majambo dushire mu bikorwa tukingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima. Sabato sabakuru zinabana amazi n'ubuzima twese iryo jambo twararifashe nk'ama nk'igisabisho ariko ugiye kuraba ukuntu tuyafata twebwe abantu ubuntu ukuri n'ukuri uhebe ubwira uti nyabuna nyabuna mbura kw'iyi nyigisho se tubirenga ko tuizi amaso kagakama inzuzi zigakama ibiyaga bikuma ahubwo sigaho nagahomera buntwari ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika gwaruka gume hafi ya maradio yanyu muganga Anita Munyana ari hano muri studio kugira baronse imishu zibazo mu mutura gace mbaza ndakwishura kuno munsi ibibazo biza kuba bifatiye ku ngwara ya typhoid benshi bakunze kwita malaria yo mu mara mbaza ndakwishura
Ingwara typhoid yobitegwa ni iki?
Itegwa na twa dukoko duto duto tutabonwa n'amaso y'abantu ari two bita bacterie. Umuntu azikura kuko afunguye canke anyoye amazi yandujwe n'utwo dukoko.
Mbaza ndakwishura.
Shaka kumenya itandukanirizo rya typhoid na malaria.
Zose zifise ibimenyetso bishaka gusa. Ubushuhe bugera kuri 39 no kuri 40°C. Kumene kumutwe cyane kubura akayabagu kintu kitandukanya akagumigwa canke agacibgamo mbere no kubabara mu nda bwa cyane
mbaza ndakwishura
hari gihe uba wipimishije malaria kandi ugafata imiti ya malaria ntukire ugacya rero ufata ni ya typhoid kugira urabe ko wokira
byashobora gushika nibyo ukabugwaye malaria mbere iyo typhoid bakayisangamo umuganga araheza akamenya imiti aguhaye bijanye nuko agukurikirana
mbaza ndakwishura
Ayo mazi atara ya rusengo yoba ari mu bituma atera ingwara ya typhoid.
Amazi adasukuye ari mu bintu vya mbere bitera ingwara ya typhoid. Kuko aba yuzuyemo iyo migera. Nivyo biza gutuma umuntu agwara.
Rugamba rwa maki hayanje.
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana ashishikara atanga insiguro z'ibazo bibakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ingene two kwikingira ingwara ya typhoid
n'ukumenya yuko ubwa mbere umuntu wese akwiye gukoresha amazi asukuye atetse neza kandi bashinguye ahantu hasukuye kwitwararika koza byafungurwa za mboga imbere kuzikinjika ukaraba iminwe uvuye mu kazu ka sugumwe
mbaza ndakwishura
kubera iki ingwara ya typhoid ibabaza munda
ibabaza cyane munda kuko rya migera igenda igatera amara
mbaza ndakwishura
mpora numva bavuga ko ubufise umugera w'ingwara wa typhoid naho aba yarakize umugera udashobora guhera byo bari byo
baragumana wa mugera salmonella tifi muri bo haraba byukuri bawukuramo byukuri ugahera nabandi kumvo zitandukanye bijanye namagara awugumana kandi agashobora gutuma yandukiza abandi
rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'ubunyene Muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka gwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo Mbaza ndakwishura
Ingora typhoid ikaraco kimwe mu ntara zose
ahantu muzobona nta mazi ya rusengo ahari aho bagiye kuvoma nta suku na nke yari hari mu migambi igihugu coshira imbere ku ngo zose amazi ya rusengo yohashika
Mbaza ndakwishura.
Abana mu nzu cyanke basangira ibikoresho byo mu nzu biratuma bandukizanya malaria y'ubumara.
Byashobora gutuma bandukizanya iyo umwe abakoresheje igikoresho ntakigirira isuku, uwundi agakurikira akaca gifata, akaca afungura akakoresha iminwe atakaravye.
Mbaza ndakwishura.
Inkwara ya typhoid ipimirwa ku bitaro ibyo byo byose.
Ku bitaro bafite ibikoresho barayipima iyo bishitse ngo ntibayitore nuko bata uwo muntu atabayifise muri mu erego urasho kubabara mu nda kubera ikindi kintu ariko kuko wivuza kandi guma uwegera umuganga akamwiganira baheza bakamenya ibyo ari byo
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu Beni Manuro ahaye ugwaruka tumira mate mu gusubira kumviriza akaririmbo kaduhimiriza kwitaho isuku ry'amazi
amazi amazi kuko amazi mu buzima kura mu majambo dushire mu bikorwa tukingire amazi amazi kuko amazi mu buzima twese iryo jambo twararifashe nk'ama nk'igisabisho ariko kuraba ukuntu tuyafata twebwe abantu ubuntu ukuri n'ukuri uheba ubwira uti nyabuna nyabuna murakwiye inyigisho hose tubirenga ko tuwizi amaso kagakama inzuzi zigakama
duhi jambo abanywanyi bacu nduwarugira Yvette aba mu ntara ya Muramvya komine Bukeye avuga ati mazameza abiri nsaminda mugabo nguma ngunyugwa naragiye gupimisha imbanyi ndabibabwira bantekerera utunini mugabo ntacu twamariye muganga Anita Munyana tanga inyishu kuri yo munywanyi
Ego nibyo numvise ko ufise imbanya ya meza abiri aho umwana akeka yu aribumba uko kubabara kubyashobora guterwa nuko kuntu ariko harahinduka ibintu mu mubiri wawe ico no gusaba coco nuko urondere umuganga akaguguma hafi kumenya ikintu aguherekeza muri ivyo bihe murondere byihuta
Uyundi munywanyi yatwandikiye avuga ati ndi Edi Hatungimana mwijenda ku musozi Kigozi nashaka kumenya igituma haraho abakobwa basana base canke bakitwara nk'abahungu basaza babo nabo bakifata nk'abakobwa muganga Anita Munyana subira utanga umuco kuri iyo munywanyi
Kaje umwana ni chama kivuye abantu babiri kenshi na kenshi n'ivyigwa byarerekanye yuko hajya ukuntu umwana akura nabo bakuranye ramwubaka abakobwa bakuze bavukana n'abahungu benshi urasanga inyifato yiwe ari inyifato yomera nkabo cyangwa ugasanga biri mu maraso yiwe birashitse ugasanga afise inyifato imeze nk'iy'abahungu n'umuhungu bishobora kumera uko nyine
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizere ko batomokewe n'inyishu bahawe na muganga Anita Munyana nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abakurambere uno munsi uvuga uti umutwe umwe ntiwigira inama
bikubwiye iki
hamwe nk'umuntu umwe ariko arakora igikogwa kimugora kimusaba ingufu nyinshi gusumba yuko yoba gikoze ari beshi
bikubwiye iki
birashora kuri kurakora ikintu rumwe ukagikora nabi ariko haje ubundi iyo ngiye rugasanga keze neza gusumba
bikubwiye iki
umuntu yoba ariko arakora nk'ahantu cyangwa ari ku rugendo akaba rumwe bigashika akagira ingorane bisaba yuko baba bari babiri
bikubwiye iki
dufata ari nk'ikintu ariko ari yumvira akahumva mbere kikamubuza no kuronka itiro agacondira nk'umuntu bavugira hamwe akamubaza akamuhanura ati iki kintu umva cyogenda gute hamwe akagitorera umuti bigaca bikunda
arabitoye
cyuti namwe bagenzi mwari ko mutwumviriza Ganiro kira ndabakengurukiye. Bizere ko ivyimbiro byashikirijwe byabunguye ubumenyi mu magara. Bagenzi banje Joseline Nduwayo yatorokanije amajwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro akongera kagihagararira ndabashimiye. Kiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro cyanye n'ubumenyi ubungabunga amagara kw'ijwi rya Amerika. Kw'ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike ni jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 934 757 canke kandi kuri 79 864 669 kuri miko ari kumwe na jewe ala if irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
popping. Nobody gets my hobby. We freaking, this ain't cheating as long as we tell nobody. Tell your girls to leave and I'll meet you in the lobby. I'm so cold, yeah, you get hot tired. Show me, baby. I'm a wild boy. You tryna tame me, baby. To where I get it from the house. Can you keep me faithful? Got a lot of girls, got a lot of flavors. That's why when I hit them, they on me to return the favor. Yeah, I hear what you're saying, but hear me, babe. If you can whip it to the point where I'm screaming your name. Said I'm tryna get your clothes off. From what I'm seeing, you look so soft. It's your bragging what I'm going on. Say you can ride, I just don't fall off. Can you show me, babe? Ooh, you got me like I'm like, ooh, keep on stopping. Nobody is my hobby. We freaking, this ain't cheating as long as we tell nobody. Tell your girls to leave, and I'll meet you in the lobby. I'm so cold, yeah, you got it, I'm tired. Talk a lot of dog, as good as you putting out. Yeah, you fancy, huh? I'm trying to pull you out. I see it's a lot of girls standing around. She said,
you claim you're the best.
Oh.
And I only want the best.
So I said, I ain't gonna be here longer. I'm trying to get you home and get your clothes off. Couple off and then you doze off. You claiming it's better when I, if I take it off. Say you were right, I just don't fall off. Can you show me, babe? Ooh, you got delight.
I'm
like, you won't keep no stopping. Nobody gets my hobby. We freaking, this ain't cheating as long as we tell nobody. Tell your girls you leave, and I'll meet you in the lobby. I'm so cold, yeah, you that hot tire.
I was born a god, I made myself a king, which means I downgraded to a human being. You was born a goddess, I made you my queen, which means we upgraded to Louis the 13th. Hot toddy, her poppy like cognac, her mama like herb tea. We burnt a couple of sacks, and after tea steeped, I creeped all in a teepee. We did it, I have seen it, had the girl speaking in tongue, she like young, what you done. Stop before you wake up my mama, my. And now that you arrive, it's time that I go.
Yeah, I'm so cold, I'm so cold.
I like to move close up. Nobody gets my hobby. We freaking, this ain't cheating as long as we tell nobody. Tell your girls you leave, and I'll meet you in the lobby. I'm so cold, yeah, you got it hot tired.
So cold.